VOA. Iri ni ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri mugoroba ku munsi wa gatandatu, itariki 16 y'ukwezi kwa gatanu, mwaka w'2015. Muri kumwe na Frederic Nkurikije agiye kwashikiriza amakuru ahandi ni avugwa mu Burundi. Muri iki gihe tubabwira ko amakuru avugwa cyane cyane ari aya kudeta yateshejwe, hakaba kandi muri iki gihe hariho abariko araburanishwa mu kanya. Rero ayo makuru turayaja ko mu buryo burambuye. Tugiye kuvuga kandi ku makuru yerekeye Burundi, turi kumwe na Desire Hatungimana, umumenyesha makuru y'iradio Ijwi rya Amerika. Nashaka tubwire twavuganye mu kanya, mutubwire amakuru ariko aravugwa muri iki gihe. Twavuze ku rubanza rwariko abariko baragirizwa ivyaha vyo kugerageza gutembagaza ubutegetsi. Ubu urwo rubanza rugeze he, Desire Hatungimana?
Ego Fredi, nababwira yuko tutokwita ko ari urubanza, ahubwo nyabona nukumvirizwa, ariko barumvirizwa na Parke Nkuru y'Igihugu kugira biregure ku byaha bagezwa ko bashatse guhirika inzego z'igihugu. Abo bariko barumvirizwa, ntakirahinduka bweza no kuri no saha. Ikintu gusa kimaze kuboneka nuko hari abantu batanguye mu muryango yabo kuza baraza babazaniye ibintu, ngira bamwe nabo bumvise uko atabirato bambaye, abandi uko atadushati bambaye, usanga bambaye twa udufengere. Hanyuma bamwe bo mu miryango twabonye ariko barazana impugu, abandi bakazana n'ibirato, bakazana mbere n'utuntu bashaka gufungura nk'amata canke amaji bine bakora mu vyamwa, kuko bavuga ko batarafungura ibyo twabwiye na n'umushingwamanza Anatole Miburo. Kugeza ubu rero nta kirahinduka, bacye ariko barumvirizwa na Parke Nkuru ya Repubulika. Mugabo bahije kumvirizwa niho umwe muri bo bose acamenya iyatumbera, kuko mu bisanzwe nuko twavuganye n'abashingamanza bamwe batubwiye ati iyo babukuye nko mu biro by'igendereza kubera ariyo basanzwe bafungiwe, bakabazana kumvirizwa na Parke Nkuru y'Igihugu, ati kenshi mu bintu bita flagrance y'icyo kibiriraho ngo biragoye ko umuntu ashobora gusubira inyuma. Kenshi baca bafata inzira bajya intimba n'ibohero rikuru. Mugabo ati ibohero rikuru rishobora kuba yandi mabohero yo mu gihugu hagati cyangwa yo ngahe Bujumbura. Ibyo nibyo turindiriye kugira tumenye igihe baramuka bahigiye kubumviriza intumbero bica bifata.
Abo bose ubu bari mu minwe y'igipolisi rero cyangwa mu minwe boba bapfunzwe cyangwa bari mu minwe y'igipolisi?
Abashitsi bose bazanywe ni biro bikuru by'igendereza service ya sadelanse nyema niyo yabashikanya kuri Parke Nkuru y'Igihugu. Muri kino gihe rero bari mu minwe y'ubutungane bw'Uburundi muri Parke Nkuru, kubera na prokirere ubita umushingwamanza kigeneza wa Repubulika twamwiboneye nihari, akaba ari kumwe rero n'ibyaba babyiwe nibo bari kubarumviriza abo bantu kugira bamenye ingingo ihabwa bafatirwa.
Bose bagirizwa uruhara mu gutegura iyo kudeta yateshejwe canke hariho ibindi birego bitandukanye bo bagirizwa?
Bose hamwe uko binjiye bashika 17 bose bagirizwa yuko bashatse gutembagaza inzego z'igihugu. Mugabo n'abamenyeshije yuko muri abo bose 17 binjiye harimwo abasirikare n'abapolisi bakuru 5, abandi basigaye bari abashoferi, abandi bakaba bamwe bacungira ubuzima abo nyene izo ntwadangabo zikomakomeye. Ntawibirewe uko bose bafatirwa igihano kimwe, mugabo si igihano bafatirwa, kuko ahubwo bashobora guca barungikwa mu mpimba hanyuma bakazaza barahura na rimwe wese agaca yagirizwa. Nacyo gituma baronse abashingwamanza bagiye kubafasha batanzwe n'ishyirahamwe APRODEHAGE, hakaba ari abashingwamanza 10 kuri abo bantu 17 bariko barumviriza.
Desire, tugarutse tukarasubira inyuma tukaraba mu ingaruka mbi zabaye mu Burundi muri iminsi ibiri heze. Abarundi eka cyane cyane ababa i Bujumbura barashobora muri iki gihe kuja hanze bakaja gusuma, eka ivyimburwa birashogwa ibintu biri mu masoko?
Uno munsi kuri uno munsi byabonetse yuko ubwoba buriko burahera mu bantu buke buke, naho ubona mu makarite atandukanye abasirikare abuja n'uruza bagomba baca mu makarite bagenda ari benshi. ubwo abiko barahera mu bantu kuko baragenda no mu isoko kandi bagiye mu isoko n'ibintu bakabironka bukiye buke ariko ikindi nekeza no kwibintu byazimbye cyane gose ugereranije no mu minsi heze ku masoko harazimbye cyane kuburyo muri no minsi gusoma ari ikintu kitoroshye na gatoya kandi bikaza gufatanya rero n'indi bishika zimaze abantu bari mu myerekano batajya ku mirimo abakora ubudu butandukanye ari bwo kunguruza abantu mu biduga cyane ku mapikipiki ari abantu bacuruza cyangwa bakora utunutunutu ugasanga abantu baronse akanya yo kurondera udufaranga kubera bari basa n'ubugaraniwe mu mazu yabo ibyo rero birafite inkurikizi mbi cyane rwose kuko uno munsi abantu nta buryo bafishe birabagora kujya ku isoko kubera ntacyo bajyana kandi iyo bagiye ku isoko rero n'ibyo baronse n'icyo basuma ugasanga ibintu birazimbye cyane.
Hari amakuru ariko aratangazwa n'abatavuga rumwe na leta avuga ko imyirekano izobandanya hari amakuru hari akamo ko bakamaze gutegwa abagira imyirekano kugira ngo basubire bihereze amababa.
Ako kamo Frederic karatewe kandi twaravuganye n'abateguye imyirekano baravuga bati abaje kugira kudetama ikabata kuwa amazi ntibari kumwe bagiye gufatira ibintu atari byabo bazakuvuga kugira makudeta abo bavuga bati nubu ko Petero Nkurunziza kivuga ko azitoza ati akamonika kandi ahubwo mbere bakabararika ko bokwitaba bakajya muri iyo myerekano kandi tukaba twiteze ko nk'uko umunsi wa mbere ishobora gutangura mugabo jewe nariyumviye umupolisi ubwanjye abwira abasore basanze ku ibarabara arababwira ati mugasubira mu myerekano uzotora ibuye iwe izojana n'urusasu murumva yuko rero abapolisi bavuga bati kiragira ntidukeneye undi muntu asubira mu ibarabara mugabo tubabona yuko amabarabara amwe amwe nubakirimwe amabuye na cyane cyane amabarabara yinjira mu makaritsi atandukanye ngaha mu gisagara cya Bujumbura mu kwinjira hariho amabuye aziriye kugira ngo hari wese ntihagire uwo ari we wese yinjira amabarabara makuru ni asa n'uko iby'amabuye byo gutera amapine byo kugira atabirimwo mugo urabona yuko abantu naho bafise ubwoba uganiriye n'abantu bakubwira ati hari ubwoba ati mugabo icyo twishinze tereza kugishikako biravugwa yuko bashobora kwitabira imyerekano kandi abayiteguye n'ubwa mbere n'ubu baramaze kubararika ko boyitaba.
Muravuze ko abategura imyerekano bavuga ko bo batari kumwe n'abagize kudeta ariko murazi neza ko bari ku butegetsi barega abagira imyerekano ko bari kumwe n'abateguye kudeta kuko iyo myerekano nayo nyine yari mu ntumbero yo kugira kudeta abo bobo babivuga ko iki abagirizwa ibyo birego.
Abagirizwa iyo nyane bisanzwe n'amaze kuvuga Frederic baravuga bati twebwe nta kushikira ubutegetsi buciye mu gikenye tugeze turondera ati na kanatsinda nk'abajya bari mu mashyira hamwe ya dahani gica vya politika bavuga ati twebwe nta butegetsi ko turarondera mugo twanka gusa ihunyangwa ry'amategeko y'u Burundi bwashingira amasezerano ya Arusha bakavuga bati twebwe twagize imyiyekano kugira Petero Nkurunziza ntasubire kwitoza mu matora yimirije bakavuga bati n'igihe yovuga ko atazo kwitoza imyiyekano ihagarara bobo rero umva yuko mu ntumbero ya abo si ubukuru mukuru w'igihugu ahubwo ni ukwanka ko asubira kurwanira ikindi kiringo asubira kwitoza amatora y'imirije mu Burundi.
Ingaruka z'imyerekano abantu bataja ku kazi abataja ku mashuri n'ibindi ivyo bintu ntaco bibwiye abantu batunganya imyerekano canke abantu bafitaniye ivyo bibazo boraba ingene vyotorerwa umuti.
Jeni baze uko inkurikizi rabo nyine barazibona ko kugiye kuraba hirya no hino urabona ko yakora imyerekano hononekara byinshi duhereye ku bantu batakaza ubuzima duhereye ku bantu bafatwa bagafungwa ibyo byose ni inkurikizi ziboneka hanyuma abateguye imyerekano rero izo nkurikizi nabo twizera ko bazibona kuko abarundi bari ngaha barabona basumiraho abandi basumira abana babo bigaho abandi bayiga amashuri ngamo mu gisagara cya Bujumbura twavuga ko atakigenda koko kuko na Kongo National imwe cya kibazo cy'uburenganzira abana kujya mu yindwi mu gisagara cya Bujumbura henshi nticyakozwe cyane cyane mu makomine n'imwe myerekano kubera iyo myerekano nyine abayiteguye rero iyo muri kivi barazibona hasigaye kumenya gusa nk'uwo baronka akababaza ingene bibaza umuti wari wo nayo wundi ho inkurikizi ziragaragara ni nyinshi cyane nta muntu n'umwe atazibona ari ngaha mu gisagara cya Bujumbura.
Desire urakoze ugume hamwe umwe mu kibanza kimwe turagutelefona mu kanya mu gihe twosubira kugukenera urakoze cyane rwose ku kanya waduhaye.
Murakoze namwe twese
bakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ryongeye ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda mu gitondo. Uretse programu itangira kuva isa 11:00 twongeye amakuru isa 12 isa moya n'isa 2 mu gitondo ku gicamunsi ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru isa 10 saa 11 na saa 12 amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku Burundi ni ku ijwi rya Amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu
murabandanya kumiriza iradio ijwi ya Amerika ibashikiriza imisi yose ibiganiro kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuri FM 88 bice bitatu no ku ijwi rya Amerika 104 bice bitatu FM ikigali mu Burundi twumvikanye kuri FM 94 bice 9 na FM 95 bice bibiri mushora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email Radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse VOA Radio yacu no kuri www.akaburungu Radio yacu VOA.com. Tubandanye rero tubabwira ku byerekeye cyane cyane ibibazo biri mu Burundi muri iki gihe byavuye cyane cyane ku myiyerekano itavana ko yabaye mu kiringo kirenga indwi yose hamwe n'ibyakurikiye ari ku deta yateshejwe tukaba rero turi kumwe n'abashinga ntahe babiri twatumiye ngaha Christophe Muhire yanonose cyane cyane ibyerekeye politique hamwe na Jacques Bigirimana akaba rongoye umugambwe FNL akaba kandi ari umutegetsi yandikishije kugira ngo azoje mu matora y'umukuru w'igihugu mwiriwe neza bashinga ntahe mwese mwiriwe neza reka nagomba dutabure kumushyira ntahe Jacques Bigirimana ari Bujumbura atubwire cyane cyane ukuntu yakwirikiranye ibintu byagiye mu Burundi kudeta yateshejwe eka nibiko biravuga muri iki gihe aho twovuga cyane cyane abantu bagirizwa ko bagize uruhara muri kudeta bariko barasambishwa mbega ibikuntu ibintu byageze mu Burundi mu minsi ibiri iheze mwavyakire gute Jacques Bigirimana
Ebakoze nguko mubizi hari hamaze kiringo cindwi zitatu imwe mu migambwe itavuga rumwe na leta ifatanije najya amashyirahamwe avuga ko adaharanira inyungu za politike bahamagariye abanyagihugu kujya mu ibarabara kugira ngo biyamirize ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu ivyo rero byatangujwe n'umunsi uwo mukuru w'igihugu yasubira kwizigirwa n'umugambo CNDD-FDD ngo abari bazobuserukira ivyo rero ubwo baciye bahamagaye abanyagihugu bose kugira ngo bagwanirize hamwe icyo kiringo ivyo rero byaciye bituma ubuzima mu gisagara cya Bujumbura buhagarara urundu ni ukuvuga yuko twumvije mbere n'ibiharuro bivuga amafaranga urundi bumaze guhomba kuviyomye izo mvururu zitanguye ararenga imiliyaridi 15 z'amafaranga y'amarundi urabye aho idolari rigeze uri bikorera arenga 1,508 idolari imwe y'abanyamerika ni ukuvuga yuko ibifungurwa byarazimbye cyane kandi ubonye uko biri kubiragenda hamwe atacokorwa ibyo ngo bihagarare biriko bitera biyangara
icokorwa icokorwa ni ikihe mushyira nahe Jacques Bigirimana
mu nyuma twagiye tubona dutangura kumva ibihuhahuha ko hagira senyugwe ubutegetsi ico gihe hariho intumwa zishyiramo impuzamakungu rya Afrika inyo afrikene ryari ngaha rihagarikiwe na Edem Kojo yahoze ari umunyamabanga mukuru w'iryo shyirahamwe nanjye ubwanjye twari twabonanye yari yagiye kuraba ukuntu bosuka mu mabisi tujya twumva rero ibihuha bivuga yuko ubutegetsi bwira buhinduke muri uwo mwanya buca burahinduka icyo bintu bica biraba nagenda kumenyeshe yuko naho binyegeza bugiye inganda zaratikiye abantu batari bake barapfuye ibintu bitari bike byarononekaye ubu rero ubuzima mu Burundi ngaha mu gisagara cya Bujumbura ni ubwoba gusa ubugenje mba muri interior urabye no muri interior urabona ko ari abantu menga basa n'abameze magabo baguma baza bati mbega Bujumbura rimeze gute Bujumbura rimeze gute ni ukuvuga yuko uyu munsi ibintu byifashe neza nagato.
Mwavuze ikintu mwavuze ko mu gihe hatogira ikintu gikozwe ibintu byomera nabi ikintu mwebwe mwifuza ko cokorwa kugira ngo amahoro agaruke niki?
Murakoze cyane nkuko tugiye no kubishikiriza mu ijambo aho twari turi mu ntara ya Rumonge ubwa mbere na mbere ho twabwiye leta na cyane cyane umukuru w'igihugu tumuhanura yuko yoraba ukuntu bwa mbere na mbere ho hoba ibiganiro byihuta hagati ya leta n'abamenyeshamakuru kugira ngo amaradiyo yugaye yugurugwe abanyagihugu ntibasubire kuza baribwira bibwira ibyo bahanahana bahanahana ibihuha hata bifatiye bakaca baguma mu ruhagarara ariko amaradiyo ariko arakora amaradiyo ariko aravuga kenshi abanyagihugu barumva ibiriko biravugwa ibiriko biraba bakabikurikiranira hasi icyo rero dusaba umukuru w'igihugu ko yotegeka ibyo biganiro bikanyaruka ayo maradiyo akugurugwa
icyo ni gikorwa ki
twamusabye yuko
icyo ni gikorwa gishobora kufata igihe kirekire muri iki gihe twumva amakuru avuga ko amaradiyo aturiwe icyo si gikorwa cyo fata iminsi mike ibintu byo gukorwa mu buryo bwihutirwa kugira ngo
oya n'ukuri oya n'ukuri uravye ikintu abarundi n'amakungu bashashaye kumva amakuru gukurikira ibiko yabera mu gihugu n'ukuri babyemeye bakumvikana yashobora gufata n'umunsi umwe kandi abantu abagenzi bakunze amaradiyo barashobora gufasha ibyo aribyo byose ibikorwa bisanzwe by'amaradiyo byashobora naho byahiye ibikorwa bisanzwe birashobora gukora ndabizi neza yuko namwebwe ubwanyu ni mwe mufasha kugira ngo amaradiyo ashobore gukorera ngaha mu Burundi ko n'ubundi murabona muri ko munafasha iki nacyo nagenda nasabye twasabye yuko izimanza ziriko ziracibwa zaba anye bashatse guhirika ubutegetsi twasabye yuko kandi ibyo dusaba ko bitofata intumbero zindi ngo zihabe bijyamwo abatari muri ibyo kugira ngo bigume ku bayikoze byagire ababikoze mugabo ntagire umunyapolitike cyangwa undi muntu yosanga biguyemwo kandi atari muri ibyo ibyo nabyo twabisabye ikindi nacyo ntitwatinye kuko umukuru w'igihugu n'umubyeyi w'abarundi niwe se barundi kandi haje umubyeyi n'ibitokagu kandi burya ngo umwana bisha mu ngobyi bakayimuhekamwo turazi neza yuko bajya bakoze birya bintu bashatse kwirika ubutegetsi bahenzwe na shetani kandi turazi neza yuko bakoze amakosa kandi y'uguhanwa kandi none imanza ziriko ziracibwa ntitwotinya kubivuga ko turi abantu kandi tubikura ku mutima
ego bereka
twasabye umukuru w'igihugu yuko yobagirira imbabazi yegume twasi kutungane bukora wicacagiye akatemanga kira noneho barabyemeye baravuga bati twebwe twaguye mu ikosa twakoze ikosa kandi turahamagariye abarundi tubabarira kandi turasabye yuko barasaba imbabazi
yegume barasabye imbabazi kandi baravyemeye ariko mushyanahe
mushyanahe
Jacques Bigirima reka tubanze tusimbire mu Rwanda tubaze ni mushyana turi kumwe kandi Christophe Muhire ibiba mu Burundi bishaka kugira ingaruka mu ntara haba muri Congo ika cyane cyane mu bihugu twegeranye mushyana he Christophe Muhire mbega ivyabaye mu Burundi yo kudetatishijwe ika akajagari imyerekano itavana ko aho murabikurikirana mwavyumvise gute mu biha insigoronke
murakoze cyane kumva ijambo icya mbere twabanza kuvuga nuko twabonye ari nakamaramaza nkuko mukunze kubyita hari abantu bitwaje imyigaragambyo yari miba bashaka gusubiza i Burundi kure cyane ndetse n'abanyepolitike bamwe bahise bihuta bagira ibyo batangaza ibiri ku mutima wabo mu by'ukuri tukabona ko ari twavuga ko ari amahirwe yabaye kwirambwe kudeta iburizwemo ikindi twamenyesha nuko kudeta burya nta bugizana ibisubizo akenshi ikuraho igitugu yini ikindi gitugu ikuraho ubutegetsi mwarimo ufite ibyo mu nenga ikazana ubundi mukubye kabiri ububi kuko umuntu wafashe ubutegetsi ku ngufu byanze bikunze akoresha ingufu mu mitegekere ubwo rero tukaba twavuga tuti wenda abarundi bagize amahirwe ntibyakomeza birarangira. Ikindi cya kabiri navuga uranyihanganira ngira icyo mvuga ku kuri FNL uwo mugabo ahagarariye, hari itangazo yasohoye mu by'ukuri igaragambyo iri mu cyumweru cyayo cyane.
Nashaka kubwira ko mushinga ntahe Christopher Muhire hariho FNL yemewe na leta ariyo umushinga ntahe Jacques Bigimana aserukira, hakaba na FU urundi ruhande gwahora rutwagwana Agaton Rwasa ubu ari mu runani n'indi migambwe irimo iprona, hakaba n'indi FNL ivuga ko yoyo ikoresha izo koresha ibigwanisho mu gufata ubutegetsi. Uraraba rero ingene zitandukanye.
Jewe navugaga urebye ni nkaho nabuze aho mvuganira n'uwo muvandimwe Jacques Bigirimana. Itangazo yasohoye imyigaragambyo iri mu cyumweru cyayo cya mbere mu by'ukuri byahise bigaragariza ko Uburundi bugifite ikibazo gikomeye cyane, kuko abanyepolitike b'Abarundi bafite uburyo basoma politiki y'iwabo nabi. Kuko mu cyumweru cya mbere uwo bwana Jacques Bigirimana mu izina rya FNL yasohoye itangazo ashaka gukururira kimwe mu bihugu gituranye n'u Burundi, ashaka gukururira mu bibazo by'u Burundi. Mu by'ukuri iryo tangazo nkimara kuryumva ndetse naryumvise mu ijwi ry'uwo Jacques Bigirimana nyine avuga ko asaba ngo kuko i Burundi hatangiye kuvugwa ngo imitwe y'iterabwoba, ngo arasaba igihugu kivukanye ko cyabafasha kureba ukuntu kihuta kikaza kubafasha mu bibazo. Iryo tangazo ryarantangaje cyane, kuko nahise mbona ko no mu banyepolitiki b'Abarundi hakirimo ikibazo gikomeye cyane, kuko iyo misomere yiwe ya politike ni mibi cyane, kuko ntabwo ikibazo cyari mu Burundi, ikibazo kiri mu Burundi ubu ntabwo ushobora gushaka kugikemura ngo ukururire mu kindi gihugu. Ukururira ikindi gihugu muri ibyo bibazo, icya mbere ubutwawe na propaganda z'iyo myigaragambyo. Icyo twabwira abatwumva ni uko uruhande rwa leta n'uruhande rw'abyigaragambyaga mu Burundi mu by'ukuri bose bagaragaje ubuhanga cyane muri iyi myigaragambyo, kuko bagiye basohora amapropagande menshi bashaka guhindura ikibazo, gihindura isura. Umuntu wo gushaka guhindura isura niho haje n'ayo mapropaganda yo kuvuga ngo hari imitwe y'iterabwoba yavuye aha na hariya, ndetse nayo mpamvu mvuga ko uwo Jacques Bigirimana mu izina rya FNL baguye muri uwo mutego wa za propagande z'abarimo z'ibice bibiri bari bahanganye, ashaka gukururiramo ikindi gihugu ngo kize kwivanga muri ibyo bibazo.
Reka tumuhe ijambo Jacques Bigirimana yishyura icyo kibazo gihambaye mu shiga ntahe Christopher Muhire.
Murakoze mu shiga ntahe Christopher, nashaka mu ntahure neza jewe ndonderanye n'igihugu cy'u Rwanda, kuko igihugu cy'u Rwanda kiri mu bihugu jewe nubaha kandi nemera. Niyo ndiko ndavuga mu bintu ntanga ubororero nga mu gihugu cyanje mpanura ndanga akarorero kuri ingene u Rwanda rutwawe, ngatanga akarorero ku burongozi bwiza bw'u Rwanda. Ntugerageze rero kunteranya n'u Rwanda, kuko u Rwanda ndagwemera cyane kandi abayobozi b'u Rwanda ndabemera rwose, kuko barerekanye ko abayobozi koko babereye kuyobora, kuko je nama mu Rwanda ngaho nariboneye u Rwanda nkene rumeze kuva ruvuye mu ntambara gushika uyu munsi. Nta kintu na kimwe jewe nokwemera ko gihungabanya u Rwanda, ahubwo nkeneye ko u Rwanda ruguma rutera imbere byo turubonere kwa karorero. Aho nagaragwire ko atatiri na kimwe nokora kibi cyangwa mvuge kibi cyotuma u Rwanda ruhungabana. Jewe igira kabiri mu ngambo rukire mu nyumbirize bundikije, jewe numvise bavuga imitwe y'interahamwe n'imitwe y'aba FDLR, nkabanzi abo bantu icyo basigura muri kano karere, nkabanzi amarira n'amaganya bateye mu gihugu cy'u Rwanda no mu gihugu cy'u Burundi, na cyane cyane ku Barundi bakunda Abanyarwanda na jewe ndimo numva rero bavugangwa ngaha, nicyo bituma navuze nti nagira nsare b'abanyapolitike yaba leta y'u Burundi bakora ibishoboka byose kugira ngo amajambo ariko arashikirizwa ntazotume ntazagira ikiba ngo duhabe dushamirana n'urwanda. Narabisubiyemo madame ministre mushiki wabo ari hano, naravuze nti ndasabye ko ibyo bintu bivugwa by'imitwe y'interahamwe n'abahezerere bari hano, madame ministre ari ngaho yarabyumvise. Navuze nti ndasabye ko uba umurwi urimo abarundi n'abanyarwanda na cyane cyane bakaruhariwe mu gutohoza baverifye icyo kintu ko cyo kiri hano.
Sozera mushyira ntahe Jacques Bigirimana. Sozera tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumiriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika. Turafise abatumire Christophe Muhire na Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL. Namashiga nahe mwese ndabasavye mumpe akanya gatoyi cyane rwose ku mwanya usano tujanye. Christophe Muhire, mwavuze ukuntu abanyapolitike bo mu Burundi bamwe bavyifashemo kugira ngo eka bahi ikibazo cyo mu Burundi gihindure isura, murashaka kudusobanura neza ayo majambo bashikirije mwayumvirije gute?
Murakoze cyane. Mu byukuri iriya myigaragambyo itangira, impamvu navuze ko uruhande rwa leta n'uruhande rw'abigaragambya bagaragaje ubwenge bwinshi, kuko iriya myigaragambyo ntabwo iba ku munsi ngo abantu bahite bajya mu mihanda cyangwa mu minsi ibiri. Ni ibintu mu by'ukuri biba byateguwe, aho gutegurwa bijyana na za propagande, bijyana n'uburyo bwo gushaka gushotora leta, kwigusha mu mutego, kwigusha mu bibazo, ndetse no gushaka uburyo bateranya leta iriho baba bafite inyungu nyinshi kwiteranya n'amakungu n'ibihugu bituranye cyangwa ni na community internationale muri rusange. None uruhande rwa leta narwo mu by'ukuri twabonye ko rwagiye rwirinda kugwa mu makosa amwe n'amwe, rwagiye rugerageza mu by'ukuri abantu babonye ko nubwo bibabaje kuba hari abantu bapfuye, ariko leta yagiye igerageza gukora uko ishoboye ngo itagwa mu mitego imwe n'imwe. Noneho haje propaganda ivuga mu munsi wa kabiri n'uwa gatatu batangiye kuvuga ko harimo habonekamo aba FDLR ngo mu myigaragambyo, ndetse twabonye hari n'abakubitiwe mu Kanyosha, nyuma baza gusanga atari n'abanyarwanda wakubise ari Umurundi. Muri izo propaganda rero zo gukwirakwiza no gushyushya imitwe no gushaka guhindanya isura y'ibirimo biba kugira ngo ifate izindi sura, nibwo yewe ntekereza ko haje icyo gihe cyo kuvuga ati hano hantu hashobora kuba harimo
Jacques Bigirimana. Reka tumuhe ijambo mu kanya gatoyi, mu munota umwe tuzaba turangije ikiganiro. Jacques Bigirimana, hari amakuru menshi avuga ko abanyapolitiki mu Burundi batabwizanya ukuri, hariho n'abanyamahanga nk'uko mubyumvise, naho hari ababanyi bavuga ko propaganda ikoreshwa cyane rwose. Akanya gato amasegonda 20 icyo kibazo mu kivuga kwiye.
Oya, no kuri jewe nibaza ko ari wabivuze nayibundi nta namwe bihuriye mugabo by'ukuri, nkuko nagerageje kubyumva nkuko abivuze, natore abagomba gukwegera ibibazo by'u Burundi mu bindi bihugu bariho, mugabo amenye ko hari abandi batari mu na gato nka twebwe mu mugambi wacu narisigwisira risubiramo. Icyo rero ni ukubwira mugenzi cyihuta nkuko yabakimagiye ubwa mbere, nasabye yuko kandi nifuza yuko impande zibiri zishamiranye, leta y'u Burundi n'abariko barigaragambya na cyane cyane imigambwe na sosiyete sivile, bo kwicara hamwe bakavugana kugira ngo dutegure
amatora. Aha niho turangirije ibiganiro twateguriye uyu munsi. Ndabashimiye Jacques Bigirimana, ndabashimiye namwe Christophe Muhire, ndabashimiye kuvyimviro mwaduhaye, ivyimviro vyubaka cyane cyane, ivyimviro bishobora kufasha abarundi eka abanyapolitike hamwe n'abategetsi bose mu Burundi kuronka amahoro muri iki gihe. Ayo mahoro akenewe cyane gose, turabashimiye cyane gose kandi abaduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatandatu. Mwakoze, mugira amahoro, umunsi mwiza.